Y ahora en el Cudapu lejos.
Iyo ni mu mundongo mu gipolisi ari kibwira abakora imodoka muri zone ya Buyenzi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ukuraho cyitwa imodoka cyose mu barabara hari kuri wa gatatu mu gatondo mu kibanza kizu cyane kuva mu myaka ya 90 nka City Garage n'ingingo yatanguye gushirwa mu ngiro kuwa kabiri igenekerezo rya gatandatu ku kwezi kwa kabiri iyo ngingo yafatiwe mu nama yo kwa 29 ukwezi kwa mbere guheze mu kujya mu Amerika yavyiganiwe na bamwe mu bari bayitabiriye abaganiye natwe bashimye ko umwidondoro wabo utamenyekana natwe amatazirano utwashimye kwita Yusufu Gahongano asanga iminsi yaberekewe n'iyo ngingo bahawe kugira abaye bimutse ari mike cyane akanarabazwa cyane no kubona leta ibataye mu ibarabara
iyo minsi gushika uno munsi ni iminsi mikeya uri gusaba umuntu kwimuka mugabo rero dusubiye inyuma gatoya icyo kibazo cy'amagaraje mu Buyenzi kiramaze imyaka myinshi kivugwa kwereka abo bantu ati naha tubahaye aho niho habereye ikibazo icyo kibazo barakwiye kucicarira abakijeje bakatwereka ku by'ukuri iyo twoje hama uzanka iyo bamweretse urumva zoheza yironderere wewe ahabona akeneye
Sefu niyo nkuru mukuru wa zone Buyenzi yatubwiye ko ari ingingo ntasubirwamwo arasigura imbonye mukuru zatumye ifatwa
Buyenzi ntigume ari ihuriro ry'ubucafu induru umutekano muke kubera ibivuze nyine hariho ibintu badoda kugira ngo abantu bajyane urumva yuko ari ingorane abana kugira ntuzenya ibyigwa bigorane abageze mu zabukuru kugira ngo baruhuke n'ibindi bibazo
ariko izo ntibinyura hashize rurakanze umufundi yaturuka mu kandi gace ka Bujumbura aja kwisumamwa mu Buyenzi asigura ko ubuzima bwa benshi buzobangamirwa
kira kwezi twama turi amahera amahera y'isuku twama tuyatanga kandi n'imodoka zihora ziza zikayora uyu mwavu kajya guta yani babaje giturumbuka nta nuko batumenyesheje ngaha hatunze abantu benshi imiryango myinshi ntibiyumvira ko iyo miryango yobaho gute
Said waje kera nawe nyene n'umukanishi avuga ko iyo ngingo izotuma n'abadandaza ibindi byashara bugara
binabaye ngombwa nimba bavuga ati batwereka abantu dukorera turiye ku kwezi leta turabizi tutegerezwa kuyiriha turiye twebwe icyo ntacyo bitubwiye mugaduciye twirukanwa nk'abantu mengo turi bikoko wabadufashe nabi cyane nta ugarariza leta kandi iyo leta n'abantu ni twebwe nibaduhe umwanya twitegure batwereka aho hantu badushikana aho hantu hama tuze turabariya ku kwezi igisagara kinini cyane gitunzwe na Buyenzi murabizi aha naba bamaduka bamabutike amamagaze bari ngaha kubera twebwe tumaze kuhava tukirukanwa nabo nyene igare kugara baca bugara mugabo bakabona ko umuvyeyi yo tumwana mu ibarabara n'ukuri tuzoja mu ibarabara tuzoba mayibobo tuzohera babona inyishu bazoza kuyitora kabakabaye
kisha mudugu asanzwe nawe nyene ari umufundi w'imiduga yibaza ko mu minsi izana abategetsi b'umujyi wa Bujumbura bashobora gushikirwa n'ingaruka z'iyo ngingo Sefu niyo nkuru atwara zone ya Buyenzi nava kuyizima ubandwa ni babanduruge
kubiki banza rero konyo bashaka kubyironderera bagenda handi bakorereyo ntangorane sabansi bacu nabana b'igihugu amarira bafite turayabona nuko nafwiye nta kudushe dutwokora
zone ya Buyenzi isaba barabara 25 yose kuva ku ntango kugera ku mwonga w'uruzi ntahangwa rurigabura n'uburaruko bwa Bujumbura ariko ibibanza by'ukorera nk'imodokari iyo zone yo hagati mu gisagara cya Bujumbura ibamo abayisilamu benshi kurusha ahandi mu Burundi yakira imodokari kandi ziva mu bihugu bibanyi cyane cyane ibuvira muri Congo nta bitigirinye zina bizwi by'abantu n'imiryango bashobora gutakaza akazi kubera ingingo ikizwi ni uko amabarabara ya Buyenzi ashobora kugira inzuzi iri hagati ya 70 na 80 ku ibarabara rimwe rimwe na hose uko ari 25 haba hahagaze imodoka zitari nke eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.